abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abona bo umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'inyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana wahoze hamwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa ndenga ko Albert Nasasagare yahora ari umukuru wabajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi ku itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura.
Ibiro 8 ntugaye imfungo zose zadufite
akibaza no gusima ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho niye ndiko ndahandura ngahanura
aho kabahora basaba amakozi bakamara igihe bari mu makozi ntabwo yenda bahari ikoze ry'ingufu kero ryame uzogaruka ukora none akazi k'umukuru w'igihugu kari ryanda hagarara byerekana ko arije n'ubundi ndabyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko cy'ingufu kuko naho nava ngo ndakwirukanye ntabwo n'ubundi nawe azoza amezi uko reka mbaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagatuzi.
Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azo bakata umushahara
kandi agatahembwa ko yampanuye neza none yemvuge kandi arije nagukoreye kandi ubu rero nibagaruka umushahara nzawukata wa kabiri se ntiyarage ry'amahera yose ntiyenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nkene yazana ntabuga n'umwenegihugu nk'ubuyugaraniro mu bitabo yabuze amahera yo kurira ntayane ya mahera nakirinebwe.
Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyeshamakuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha aje mu rutoki kuri Edras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu. Aba bose barahunze igihugu.
Bone nyine ariko avuga ku bitaro by'ubundi byose byuzuye no corona abantu bahoye niwe nyamu burundi kubona iruzuye ugasuma kuta ukoneka hose mugari yitumye umumenyeshamakuru mpuzamakuru kandi no mu Burundi kwazi igihugu cyawe cyakoreshe kigaze kuja ukanze ibyatsi kubera amazi ugasa neza hanyuma mu nyuma ngo nuko wamaze kubyimba yabise igihugu n'ibisake gipfe abanyeshamakuru namwe ndabatumye nibwo agatuma abarundi bose baba bazi dusigaranye abanyeshamakuru babiri bonyine basambura igihugu mugari we numvise ngo ndabikosoye ndababwira tuze ndabihebye ubutumwa bwaramushikirije muramubwira turusaba kuko yikosoye Mwambe wa kawira ya mbuzo kwa yasi nisi ya danuhu Mwambe wa mbuzo ya mbuzo wa kondi Kutu mbuzo ya mbuzo mbuzo ya mbuzo ya mbuzo ya
tumurondeye Ezra Sindikumana yatwishuye ko ataco yo bivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradio y'Abafaransa RFI Ezra Sindikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku ruhande rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atanakimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we bafite kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nk'uko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashyaka atandukanye y'abamenyesha amakuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontières y'abamenyesha amakuru batagira imbibe ku isi iribona ko Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBJ urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha amakuru bakiri mu gihugu cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cya COVID-19. umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabiye ijwi rya Amerika ku imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amaze iminsi akoresha byerekana agashagu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza nayo ku byerekeye abamenyesha makuru umuhinga ari Bujumbura atashimiye ko amazina y'uwamenyekana yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kubyerekana. Pierre Clavier Nyunguru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.